Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 88 bice bitatu ya radio Inshuti ya Bose no kuri FM 104 bice bitatu Ijwi rya Amerika. Aho mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88 bice 9 ya radio Ijwi riyobora. Abadukurikira kuri internet mujye kuri www.radioyacu.com mukurikire aya makuru. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabasuhuje mwese kandi mbaha ikaze mu makuru yacu y'aka kanya. Na makuru tubategura tukanabagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Ku mupaka wa Gasenyi Nemba mu Bugesera, abahagarariye Leta y'u Burundi n'u Rwanda uyu munsi kuwa kane bahererekanyije abaturage babo bari bagotewe muri ibi bihugu kubera inzitizi zatewe n'icyorezo cya virusi ya corona.
Ndanezerewe kubera nsubiye kureba abana banjye kuko abana agiye kuvaza barakize, mugabona ku nguko kugenda kureba abana.
Yes, igihe kinini aje mu kw'icyenda kitari kinini, ariko nifite ijyana ariko ndakora nta kibazo na kimwe byabite gusa no kugira byarangiye nyine yaranganye ko nashobora gutaha nko kwa gatandatu cyane byiza rwose.
Abo ni bamwe mu Barundi batahutse uyu munsi kwa kane nyuma yaho imbibi zifungiwe kubera icyorezo cya virusi ya corona. ONU irarega abategetsi ba Sudani y'Epfo kunyereza umutungo wa leta utubutse. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yanze kwemeza niba azahererekanya ubutegetsi mu mahoro aramutse atsinzwe mu matora yo mu kwezi kwa 11. Aya makuru hamwe n'andi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure. Tugera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Urwego rw'ishami rya ONU ryita ku burenganzira bwa muntu rutangaza ko igihugu cya Sudani y'Epfo cyasahuye miliyoni 36 z'amadolari kuva mu mwaka wa 2016. Inkuru mugezwaho na Fidel Niyongabo.
Urwo rwego ruvuga ko aya mafaranga yasahuwe n'abategetsi ba leta n'abanyapolitiki bakomeye mu kigega cya leta no mu kigo gitoza amatagisi. Ni mu gihe ruswa yakwiragiye mu nzego za leta ibandanya kugira ingaruka zikomeye ku butunzi bw'icyo gihugu. Umuyobozi mukuru w'urwego rwa ONU rujejwe agateka ka muntu Yasmin Soka avuga ko aya ari amafaranga bashoboye kubona, ko ibyo biterekana yamaze gusahurwa mu by'ukuri. Amenyesha ko amwe muri aya mafaranga yakoreshejwe mu kugura amazu n'ayandi matungo mu mahanga. Urwego rwa ONU rujejwe agateka ka muntu n'andi mashyirahamwe bimaze igihe bigabisha ko abategetsi ba Sudani yo mu bumanuko bariko basahura imiliyoni n'imiliyoni y'amadolari y'igihugu. Ubutunzi bucumbagira bw'ico gihugu buzera cyane ku mwimbu w'ibitoro. Umuyobozi mukuru w'urwego rwa ONU rujejwe agateka ka muntu Yasmin Soka avuga ko raporo ikigo kijejwe gutoza amatagisi mu gihugu giherutse gushikiriza inama nshingamateka yerekana ko amafaranga agera ku miliyoni 300 y'amadolari yazimanganye mu mezi atatu arangiye yonyine. Avuga ko amafaranga ariko asahugwa mu gihe abanyagihugu bafise ububabare ntangere.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yanze kwatura ngo avuge niba azahererekanya ubutegetsi mu mahoro aramutse atsinzwe mu matora yo mu kwezi kwa 11 uyu mwaka. Ibindi kuri inkuru urabigezwaho na mugenzi wacu Diane Nahazwe.
Yishura ku bibazo by'amenyeshamakuru harimo uwamubajije ico kibazo mu ijoro ryejo kwa gatatu mu ngoro yiwe White House. Perezida Donald Trump yagize ati "Ndugure twa mugina tuzobanza kuraba uko bigenda, sinshimishwa n'ingene amatora ariko aragitegurwa. Bisa nk'akajagari, ndugaye twa mugina." Perezida Trump akatari gake yumvikanye avuga ko amatora y'uno mwaka ashobora kutazobamo umuco bivuye kwa Nyamerika bazotora barinze kurungikirwa amakarata yo gutoreramwo mu mihana yabo bicishije muri za posita mu ntumbero yo kwirinda ikiza cya virusi ya corona. Muri ico kiganiro n'amenyeshamakuru Trump yashimangiye agira ati "Bikazogenda uko, nta bisikanya rizohaba, ubutegetsi buhari buzobandanya." Joe Biden ahanganye na Trump nawe yishura ku bibazo by'amenyeshamakuru muri leta ya Delaware bakamubaza ivyo agona ku majambo ya Trump. Yabagarukanye ku ikibazo ati "Turi mu kihe gihugu?" Avuga ibintu bitagira ifatiro, sinzi ico novuga. Umusenateri w'umurepublikane Mitt Romney nawe abicishije ku rubuga rwe rwa Twitter yanditse avuga ko umushinge nyamukuru wa demokarasi ari uguhererekanya ubutegetsi mu mahoro bitabaye uko agasanga igihugu kiba kiriko kiba nka Belarusi. Kubwiwe nk'uko yabandanije abisigura muri ubwo butumwa yacije kuri Twitter, ukuvuga ko perezida yorenga ku ibyirizwa nshingiro bisiga ubwenge kandi nta n'uwo vyemera. Hagati aho, ejo kuwa gatatu mu gatondo, perezida Trump yavuze ko amatora yo mu kwezi kwa 11 ashobora kuzodadanurwa na sentare nkuru y'igihugu. Gutyo ashimangira ko ari ngombwa ko abagize iyo sentare bosubira gukwira icenda. Bikaba bitegekanije ko Perezida Trump atanga izina ry'uzosubirira nyakwigendera Madame Ruth Bader Ginsburg yari muri icenda abagize iyo sentare, akaba aherutse kwitaba Imana bitarenze ku munsi wa gatandatu w'inondwi.
Ikigega mpuzamahanga cy'imari FMI ishyigikiye umugambi wa Leta ya Sudani wo kuvugurura ubukungu bw'igihugu. Iyi nkuru nayo murayigezwaho na Fidel Niyongabo.
Ingingo y'abategetsi b'icyo gihugu ishobora gutuma cyoroherezwa amadeni kigasubira kubaka ubutunzi bwasinzikaye mu gihe kiriko gitera kiza mu ntwaro ya demokarasi. Gushika mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'2021, abakozi b'ikigega FMI bazokurikirana ishyirwa mu ngiro ry'iyo migambi izobigenewe kuzamura ubutunzi bw'igihugu no gukomeza ubuyobozi bwiza. Sudani imaze imyaka itari mike yarafatiwe ibihano na Amerika kandi irangwa n'isahurwa hamwe n'ikoreshwa nabi ry'amafaranga y'igihugu ku ntwaro ya Omar al-Bashir. Ifaranga ry'igihugu ryataye agaciro bikomeye cyane, hari ikibazo gikomeye cy'ibifungurwa nkenerwa, ibitoro n'imiti mu gihugu. Sudani ifitiye amakungu amadeni y'agaciro kagera ku miliyari 60 y'amadolari. Kugabanirizwa amadeni no gushobora kuronga ingurane zitanzwe n'amakungu bibonwa ko ari bwo buryo buzotuma Sudani yogorora mu byerekeye ubutunzi. Mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka ikigega FMI cyatangaje ko cyashitse ku masezerano ya mbere n'abategetsi ba Sudani ku bijyanye no gutunganya neza ubutunzi bw'icyo gihugu.
Koreya Ruguru yishe umutegetsi wo muri Minisiteri y'Uburobyi muri Koreya y'Epfo. Nanone Diane Nahazwe.
Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi muri Koreya y'Epfo bwatangaje no makuru buvuga ko uwo mugabo w'imyaka 47 imbere yo kwicwa arashwe n'abasirikare ba Koreya ya Ruguru babanje kumuhata ibibazo, mu nyuma baheza baturiza peteroli ikiziga ciwe. Mu kiganiro yamenyesha makuru y'i Seoul ku mugwa mukuru wa Koreya y'Epfo General Ahn Yong-ho wo mu biro bikuru vya gisirikare yatezatsi icwa y'uwo mutegetsi, agita igikorwa c'ubunyamaswa, yongera asaba Koreya ya Ruguru kwisigura igahana babikoze. Ntaco Koreya ya Ruguru kugena ino saha iravuga kuri ivyo vyagirije. Nk'uko Bill Gallo umenyesha makuru y'ijwi rya Amerika i Seoul azyumvikanisha mu nkuru yiwe, icwa ry'uwo mugabo rishobora kuba iyindi mbarutso y'icuka kibi hagati ya Koreya zompi. Uretse ko mu bihe bisanzwe ukujabuka imipaka ya Koreya zose rimwe na rimwe bisa nk'ukwiheba, muri kino gihe isi yugarijwe n'ikiza ca virusi ya corona, igisirikare ca Amerika muri Koreya ya Ruguru kivuga ko ico gihugu cashizeho amategeko yo kurasa uwariwe wese yihenze akagerageza kwinjira ku butaka bwacu mu ntumbero yo kwirinda ubwandu bw'uwo mugera.
Barakoze bagenzi bacu batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubitse ko turi no kuri Facebook na YouTube. Radio yacu VOA, radio yacu ni mu ijambo rimwe. Mwakurikira kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacuvoa.com. Ibiganiro byacu birakomeje, turi mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Kuri uyu wa kane, impunzi z'Abarundi zirenga 500 zatahutse zivuye mu nkambi y'amahama mu Rwanda. Ku mupaka wa Gasenyi Nemba hagati y'u Rwanda n'u Burundi zaciyeho, habereye n'igikorwa cyo guhererekanya Abarundi bari baraheze mu Rwanda hamwe n'Abanyarwanda bari baraheze mu Burundi kubera icyorezo cya COVID-19. Umunyamakuru wacu Pierre Claver Niyonkuru uri aho Gasenyi Nemba araduhaye amakuru.
Abarundi bahungutse kuri uyu wa kane bagera ku 515, nka bose bavuye mu ikambi ya Mahama iri mu buseruko bw'u Rwanda, kiretse bane bakiriwe batari ku rutonde. Abo ishami mpuzamakungu gita impunzi HCR ribita Repatrie Spontanee, aba bavuye hafi bagashaka gutaha kuko babonye bene wabo batahutse. Kuri abo Barundi batashe, akamwemene kose ko bagiye gusubira mu miryango yabo.
Impamvu numva nishimye kuba warabonetse nka cana wabura kitakara wakibura kuko nk'imiryango myinshi twaratatanye masambu nabo banzanye kazi atanikihari benshi baririmira kandi no mu buzima ntibibari sawa kubera n'ubura uruhande rumvuga turatuye
nditaheye kubera mbishatse gutaha nuko nkumbeye gutaha mu gihugu cy'iwacu cy'u Burundi kugira ngo nyine dufatikanye kubaka Burundi kimwe n'inshuti zacu z'u Burundi.
Yamara hari n'abandi bafise ubwoba gusa bagasaba ko umutekano wabo wocungegwa bamaze gushika mu gihugu.
Eh nuko numvise ngamahoro mu gihugu yaraze. Bungiye muri commune giteranye muri province muyinga. Icyo nsaba umutekano uhagize kubera ko nanye nane mvuye ahantu mfite amatsiko yo kureba icyo gihugu uko cyagiye mu mahoro.
Ndishimye cyane gose kuko imyaka 5 utari mu gihugu kandi baba barageze ku iterambere nawe utera usubira iyo ugiye nyine utera usubira inyuma nyine urinda guhanga mushasha. Jewe nsaba ko nobana n'abanyagihugu neza nta kibazo. Burya amahoro niyo ya mbere. Ntabwo umutekano.
Iki ni igice kigira gatatu c'impunzi zitahukanywe zivuye mu Rwanda bose hamwe bamaze gutahukanwa bakaba barenga 1,500. Ku ruhande rw'u Rwanda abahungutse baherekejwe n'abaserukire ubushikiranganji burere gukinga ibiza ari nabwo bwitaho impunzi n'abaserukire hashe baherekeje izo mpunzi bazihereza abaserukire Burundi. Aba bose nta kinini bashimye gushikiriza gusa bamenyesheje ko gutahukana impunzi ari igikorwa kizobandanya. Bahamagarira n'undi wese yifuza gutaha kujya kwegera inzego zibijejwe akabisaba ku giti ciwe maze agashirwa ku rutonde rw'abazotahukanwa. Ku ruhande rw'u Burundi bakiriwe n'abategetsi batandukanye harimo umuyobozi mukuru ajeje kwakira impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro ya gati mu gihugu n'umutekano. Nestor Bimenyimana yavuze ko igihugu gihimbawe no kwakira bariko barahunguka agasaba n'abakiri inyuma kubandanya bafata iyo nzira. Umuvugizi w'ubwo bushikiranganji Pierre Nkurikiye arizeza abafise amakenga y'umutekano ko atana kimwe baba
umutekano wabo ubu hari abari mu makambi no kudagushika ngaha ku rubibe ubazwa kiriya gihugu barimo hamwe n'ishyamba ya Sere. Guhera ngaha ku rubibe bindi ubazwa igihugu cy'u Burundi hamwe n'ishyamba ya Sere igisata gikorera ngaha mu Burundi nabo bakorana bose. Turiteguye neza cyane kubacungerera umutekano atankomanga gushika iyo bazaba bagiye kandi n'abazaba bagiye badusanga hariya bacungereye. Murazi ko niyo kambi yo isongore nk'abamara y'umwanya bararayo rimwe. Bagashababaye bagenda barongikwa ku makomine yabo bariteguye n'abanyagihugu ku buryo bazashaka bajana umwe wese aho yaje ava ku mitumba.
Ku mupaka wa Gasenyi Nemba habereye kandi igikorwa cyo guhererekanya Abarundi bari bugaraniwe mu Rwanda habe n'Abanyarwanda bari bugaraniwe mu Burundi kubera imipaka yugawe bituma n'ikiza cy'umugera wa corona. Abarundi basubiye mu gihugu barenga gato ijana abenshi bari baje mu Rwanda kwivuza. Kuri bo umunezero ni wose.
Tanetereyo kubera nsubiye kureba abana banjye kuko abana agiye kuvaza barakize mugabo nakungu kugenda kureba abana naje mu kwa gatatu nari ngwajeje nsubire mu bana nabasize bonyine nari ndakakumbuye mezi atandatu ni menshi nsubire ndabe tuba mu rugo
numva ninezerewe nanezerewe cyane nyine njyaciye igihe kinini naje mu kw'icyenda itari kingi ariko nifite ibyo nari kudakorayo nta kibazo na kimwe byari bite gusa no kugira byarangiye nyine yaranyiganye ko nasaza gutaha nko kwa gatandatu cyane byiza rwose.
Abanyarwanda bagarukanywe mu gihugu cyabo nabo ni 55. Aba bobo abenshi bari bagiye Bujumbura mu manza zitandukanye nk'ubugeni ubukwe n'ibindi naho batashimye kuvugira ku vyuma vyacu bifata amajwi bemeye ko baryohewe no kuba basubiye guhabwa uruhusha rwo gusubira mu miryango yabo. Ikambi y'impunzi ya Mahama abahungutse bavuyemwo yarimwo abarenga 60,000 hakiyongera ko abarenga 10,000 baba mu bisagara nabo bari bugaranywe na COVID-19 hari abagisigaye mu Rwanda bazogenda kundwiza. Check Avenue Nkuru ku mupaka wa Gasenyi Nemba kubwijwe rya Amerika.
Uyu munsi kandi intumwa z'itorero ry'abadivatiste b'umunsi wa 7 bahagurutse ku cyicaro cy'akarere i Nairobi muri Kenya bagiye mu Burundi kubonana n'ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati kugira ngo barebere hamwe uko itorero ryashyiraho inzego z'agateganyo. Itorero ry'abadivatiste b'umunsi wa 7 ry'u Burundi rimaze igihe kirekire mu makimbirane ndetse n'imidugararo mu duce tumwe tw'igihugu. Eroje birika neza uri Nairobi muri Kenya abahinkurira mbuye.
Byashyizwe muri iyi visa ivanditse imyaka ibiri iheze irakahera iragacingwa izose bahanyuze.
Abari ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ku cyicaro gikuru cy'ishengero rya Adventiste b'umunsi w'indwi umushikiranganji Jovenel yakora ubucamanza yajejwe harimo amashengero yahejeje gutangaza indongozi ifata ikibanza zaryo bwanandi yakora ubucaya agabishije abasubira gutera akajagari.
Mu kwa gatanu hari amatora yo muri conference general mu kwa gatandatu aramatora mu division mu kwindwi amaliya z'abashikiri batanze urongozi butwara iniyo y'Uburundi gushika ku matora na mu president batanze bitangira kwaza mu president ni imyaka ibiri heze urushengero ruri mu ngorane urushengero rwarataye akanovera urushengero rusigaye rutwarirwa kuri rezo sosi umuntu aricara mu giteranyi uwundi akicara imakamba uririmo yicara imabayi agakurikira audio akarungika ndagira ndabasabe izo audio zihagarare nimbe kuri turi ko dukora igikorwa cy'Imana
Daniel bavuga ubusa agiye kurongora urwego rwifata kibanza yijeje kwata bwa intambamyi
ku isi yose mu mashengero yose nta muntu barigira bakura mu kibanza kiwe atari mu itongo rya se ngo avuge ngo simvamo aho rero niho habaye ingorane nuko umurongozi bamukuye akavuga ngo sinzi ushobora kuva ku butegetsi kandi ategeza gusubirizwa kweze tuzosubirizwa nuko bitegereza ashitswego dutunganya amatora amatora zotunganywa n'ugwego rukuru rwa division rukorera Nairobi sitwe dutunganya amatora twego bazodushikiza umurongozi duce dukinjura wabonye ijya muntu yavuye muri division ariko arasigura ibyerekenye amategeko na kanuni za kanisa biratomoye neza abazorongora arabisigura hariya muri police abantu babyumve si umuntu wese aza kuvuga ngo ararongora kandi mu shengero ry'abadivantiste ndabakire muri make nta kuvuga ngo uburongo ngo ubutegetsi ngo murabusangira umuntu umwe gusa pastor umwe muri rya police niko ivuga ni barongora ishengero
bavuga ubusa ariko ari cyasa ubutegetsi kurekura abafunzwe bagize imigumuko yo muri kahise mu adivantiste w'umunsi w'indwi
turasaba ubushyiranganzi turasaba na leta n'umukuru w'igihugu yuko bajya abantu bopfungurwa kuko bapfunzwe mu ibi bintu nyene by'imvururu kutumvikana n'abandi babafasha ko badufungura bajye bapasoro
kuri ibi mushyiranganzi yakobo cyasa n'uwishura nka Yesu agira ati izya kahisari mu kahisari iby'imana mu y'imana
ndababazwa cyane no kumva nk'umuntu w'umupasoro avuze ngo ibyabaye Muna bafungu waje kufungura nili akore ko bafungu iko tarakoze bariyo ejo nibo bakati imyaka 20 bwozo tuguzo tujenda bwo iko tabakoze ihanwa na pote senare y'uburundi uno musho turi kura muri ko mukore igikorwa cy'Imana mukore igikorwa cy'Imana mureke kuyivanga na politiki uwakoze igihano ihanwa n'igitabo nkana byaha ahanwa n'igitabo nkana byaha bataraje muri pastor Ito nawe uri kurasunika ukabona bagushikire cyo byo cyavuze ni ibiki uzo tangiye kwa yamaboko kandi no bamenyesha rero za saba bakanti gushikira nkanji kumutekano ufatanyije kandi no rabatsungi ubu naho duca niba ari uwa matara na wabana kusaba ko mfite mwana ugiye mu bantu cyane Ramatara kana ko mfite ibikorwa
Waturuki ishengero rya Adventiste w'umunsi w'indwi ku rwego rw'akarere umutanzania Musamite Kalo yashimiye Leta y'u Burundi kuri iyi ntambwe
unashangaa matatizo tumeyasababisha sisi wenyewe
biratangaje kubona ibibazo twite bwacu
tunamurundikia mzigo yeye
dusa twimwenyewe
ilitakiwa sisi wenyewe tuyamalize
jaridiza pote tunakutugira
lakini kwa sababu tumetengana kama chombo cha serikali lazima afanye
aliko kuenda yuko spika mwenye mungu tunaleta ningonga kwa
tunapenda pia tumshukuru rais wa nchi
kwa ajili kazi tukemuke mkuu mkuu
naamini muafaka tuliofikia ni kwa sababu pia ya ushirikiano wa waziri na rais wa nchi
ndio ndio uko inawe tukeze ko arukurea kushira hamwe hagati mkuu wenyewe na mshirikana
hapa tulipo tunawashukuru sana
ingora ni mwishengero wa Adventiste w'umunsi w'indwi zatanguye mu mwaka wa 2018 hawa ni cyimiki bibi dahurije ku burongozi bwaryo mu Burundi kwa 15 kwezi kwa 5 mwaka weze Ted Wilson umuyobozi waryo ku rwego rw'isi yanditse ari ku cicaro mu gisagara cha Silver Spring muri leta ya Maryland muri Amerika avuga ko aheza amezi atandatu leta y'u Burundi ikandamiza yongera ihama iryo shengero mu gufunga gukubita no gutera ubwoba zimwe mu ndongozi hamwe n'abakristo iryo kete ryahungiwe perezida w'icyo gihe kugendera cyane n'unzi iza imijyana yakomeje n'uburu Rwanda rushije Joseph Ndikubwayo yawe ndongozi y'abadivantiste ko munsi w'indwi bivugwa ko ari cyo mambika n'umushyiranganje we ntware hagati yawe n'akazukare barandagiye wabwiye amenyesha makuru ko naho utashimye kuvugira kuri mikro utishimye ingingo yafashwe rusigura ko mugwi mushasha ugitwa n'abantu bafite ibyumviro bimwe gusa abadivantiste ko munsi w'indwi ni rimwe mu mashengero ya kera mu gihugu cy'u Burundi ibitigiri bitangwa n'umushyiranganje bwiye ntware hagati zerekana ko iryo shengero rifite abayoboke barugwa ku mujyana 50 eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda
turabara mukije bakunzi namwe banyoni b'ijwi rya Amerika intumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Abana b'abarundi b'impunzi mu nkambi ya Nduta muri Tanzania bafite ibibazo bikomeye byo kwiga. Umunyamakuru wacu muri icyo gihugu cya Tanzania James Jovin yaganiriye na bamwe mu banyeshuri n'ababyeyi mu nkambi ya Nduta.
Niga mu mwaka wa gatanu ngahinduta hariho abana b'abakobwa twahora twigana, bamwe baragiye ku bagabo, abandi nabo baratwaye inda, abandi nabo bari inyuma y'ibikici gukora akazi, abandi nabo b'abakobwa nyine n'abahungu bose baragiye inyuma y'ibikici gukora akazi kubera ko atanyigisho zihari dutiga
atari bafise ibikoresho by'ishuri atamuzu n'abajya biga mu mashuri makuru badafise ibyo twarira mama kai bafise ibikaye byinshi biharakenewe ishakoshi mama kai n'amakaramu hariho nyine n'abahebye kubera badahuza n'abarimu nyene nengo na mwigisha nabi batahujije bakihebera aca harya bariko barigisha akaguma mukubita nyene akavamo yihebera
dusaba turasaba ariko ho kwitwa inyigisho tukaguma twiga inyigisho zo kuguma twiga abandi bagoma baheba bagenda bagabo batwaye inda z'ishyushyu kandi turonke n'imfashanyo zo kuguma twiga turonke ubumenyi rero ubwenge bugashyira bw'abantu karusha tuguma duhura n'ibibazo
ibitigiri by'abatwaye inda nibyo byinshi kubera ubuzima ari bubi cyane icyo dusaba UN twoyisaba ko yo tugwiriza ibyigwa kandi tubagira impungenge kuko abarimu baguma bidoga ko babahemba amahera makeya
hanyuma kuri turasaba n'imfashanyo nyene kugira natwe tujye turaronka ibindi nyene bitandukanye nka niforome y'ibirato amakaye amashakoshe munyere wo gutwaramo amakaye nyene n'ibindi nyene bisa n'abandi baronka natwe tukaronka mu bandi
barahuye n'ingorane kubera benshi baciye barongorwa abandi barahebe ishuri izo ngorane bahuye nazo yo ni benshi rwose kugira n'ibice bitanu ku ijana
nta bikoresho bafite na cyane cyane nka bijya bikoresho babaha by'ishuri ntabyo babaha twasaba ahubwo ko bafasha bakabaha ibikoresho
byo ntabyo bafise ku kubera ngaha mu mpungiro bo bironka gute kana ta umuntu aronka gahera ibikoresho byo bashobora kubivura kandi babona haraheze igihe badahabaha n'ibikoresho nyine bakoreramo
abandi nabo baragiye inyuma y'ikambi kurondera amahera ngene bobaho abandi nabo ugasanga baguma bahura n'ingorane zitandukanye zo ngaha mu nkambi ko ngaha mu nkambi dufite imisoro itandukanye hari igihe ashobora kuzakurondera ugasanga ukavuga ati ko niga reka cye nirongorerwa benshi rero bararongowe benshi ngira usanga ari ubuzima nyine bw'abacyambi bose baraheba ko ngaha mu nkambi biragoye ariko iyo ushobora kubura umubashyira ugasanga urabuze agasitawini cyangwa urabuze utuvuta rero umaze kuronka nk'umubashyira avuga ati reka ndagutwara ifite kwibana ugaca usanga urahisemo kugenda nka bamwe nk'amakaye yarabaheranye n'amakaramu ahubwo igihe cyose usaba ni uko abanyeshuri bapokeza ibikoresho byo gukoresha kugira ntibajye ntajye guhura n'izo ngorane bahuye nazo mu gihe bari batashe muhira
kuko urashobora kwicara muhira ugasanga uri kugeragezwa n'ibintu byinshi bivanye n'ukuntu wahora ufatirwa ku ishuri nk'abanyeshuri benshi usanga benshi muri bo bararongowe bataragera abandi bakarongora bataragera kubera n'ingorane z'uko batari ku ishuri kandi bivanye n'ubuzima bubi
radiyo ijwi rya Amerika noneho uyu ni umwanya tubasangiza kimwe mu bintu byaranze amateka yo ku itariki nk'uyu munsi mu mateka habayeho turashyigezwaho na Veniste Nshimiyimana
ku itariki ya 24 Nzeri umwaka w'1976 leta ya Rhodesia ariyo Zimbabwe yubu yayoborwaga n'abazungu yemeye ko mu gihe cy'imyaka ibiri izaha ubutegetsi abirabura bari rubanda nyamwinshi uwari minisitiri w'intebe Ian Smith yabitangaje nyuma y'iminsi itanu yakiriye intumwa mpuzamahanga zari ziyobowe na leta Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imyanzuro yagejejweho n'uwari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Henry Kissinger yari yateguwe n'Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ian Smith yabwiye abaturage ba Rhodesia ko iyo myanzuro atarayishimiye ko yayemeye kubera igitsure bamushyizeho. Dore bimwe muri ibyo byemezo: ishyirwaho rya Leta y'inzibacyuho n'ihagarikwa ry'intambara ya kinyeshyamba yari yatangijwe n'imitwe inyuranye igizwe n'abirabura. Ibyo bimaze gukorwa hagombaga gukurwaho ibihano amahanga yari yarafatiye Rhodesia, yari yatangaje ubwigenge bwayo mu mwaka w'1965 bikayiviramo kwirukanwa mu muryango wa Commonwealth. Ian Smith yarangije ijambo rye ahamagarira abaturage be gushyigikira ishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano. Nyuma y'amasezerano yashyiriweho umukono Lancaster House mu Bwongereza mu mwaka w'1979, hashyizweho ubutegetsi bw'inzibacyuho bwemewe n'amahanga mu mwaka w'1980. Ku itariki ya 18 Mata uwo mwaka, Ubwongereza bwakoze umuhango wo guha Zimbabwe ubwigenge.
Inshuti mwarimo duteze amatwi, naha ibiganiro byacu bihumurije. Ndabashimira cyane kuba mwahisemo gukurikira Ijwi ry'Amerika. Nshimira kandi na bagenzi banjye bamfashije gutegura amakuru no kuyabagezaho aho baherereye hose mu ngo zabo kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya korona. Aya makuru yegeranijwe na Fasil Gebeho, yarahagarariwe na Frederic Nkundikije. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenie Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe, mukomeze kandi kubahiriza ingamba zashyiriweho guhangana n'icyorezo cya virusi ya korona.
Yeah. Yabai, it's a video chat. Radio, it's a video chat. Mugutere.